ni Radio Ijwi y'Amerika. Katatu itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 mwaka 2017 muri kumwe na Frederica Nkunikije. Ubu naho nkuko mubimenyereye ni umwanya w'ikiganiro muri sanga mundwi heze runani rw'ibihugu byitaho abana n'imiyabaga bagendana mbwira wa sida mu karere ka Afrika umunsi ya Sahara aneka rwarakoranije ibisata by'abigenga hamwe n'abakorera inzego za leta y'Burundi mu nama yabere Gitega muri indwi mu mugambi wo kurabira hamwe ikibazo cy'igitiri gito cy'abana baronswa imiti ipfufaza ikiza cya sida nkuko ibiharuro bitangazwa byerekana mu bana n'imiyabaga bagendana mugira wa sida mu Burundi 17% bonyine nibo baronswa iyo miti byongeye amakuru atangazwa mu Burundi avuga ko bagendana mugira wa sida bamwe bamwe cyane cyane abatunzi abavuga butumwa hamwe na bamwe mu bafisi amabanga akomeye cyane badashaka kuja abona ngo bemange ko bagendana mugira wa sida ku buryo mu gihe hageze kuja kurondera imiti bayituma abandi bantu kugira ngo ntibagaragaze ko bari ku miti nkuko amakuru atangazwa n'abajejwe gukurikirana bagendana mugira wa sida abivuga. Jeanne Gapia umutumire wacu mu kiganiro muri sanga cyo munsi ari mu bantu ba mbere mu Burundi bamenye ko bafise umugira wa sida maze habishira habona aragira n'uruhara ruhambaye cyane mu gutanga inyigisho no mu gushyigikira amashyirahamwe mpuzamakungu abandanya kugarukira ku bagendana umugira wa sida. Mbega impanuro yoha abagendana umugira wa sida cyane cyane abakiri bato hamwe n'abantu bose badatahura ku ikiza cya sida kimaze kuba nk'indwara ishobora kwirindwa kandi ishobora no gufufahazwa n'ibihe. Mbega ikintu cyokorwa kugira ngo amashyirahamwe atange ifashanyo abandanye kwitaho abana imiyabaga hamwe n'abantu bose bagendana umugira wa sida mu Burundi n'ahandi hose n'ikihe. Mbega imiti ikomeye iherutse gutorwa n'abahinga mu byerekeye ubushakashatsi bw'imiti ipfufaza indwara ya sida izoshikira abarundi ryari. Kuri ibibazo byose rero uyu munsi nkuko twabibwiye twatumiye Jeanne Gapia yabaye kirangiranwa mu kwitaho abagendana umugera wa sida. Mwiriwe neza Jeanne Gapia.
Mwiriwe neza Frederica.
Murakomeye.
Ego cyane.
Ego mereka dutangure ku makuru yatangajwe igihe cy'inama nkuru yishyiramo mpuzamakungu avuga ko abashakashatsi baherutse gutora imiti ipfufaza ikiza cya sida gusumba yahora. Madame Jeanne Gapia, ayo makuru murayazi, iyo miti ikora gute, ihabwa abandi?
Ego cyane, hariho akarusho, hariho imiti iriko iratorwa itahoraho. Murazi yuko gushika uno munsi ikiza roho myanganda sida nikiraronka umutukiza mugabo hari imiti y'ugufufahaza abashoboye kuyironka twebwe novuga ntitwaragira ubuntu bwo kuyironka. Ni imiti umuntu afata iminsi yose kandi umuntu akayifata ku masaha kandi ukazoyifata ubuzima bwawe bwose. Uno munsi rero muri iyi minsi ibintu biriko biratorwa ni uko ariko haboneka imiti abantu bufata atari iminsi yose bazoshobora gufata nka rimwe mu mezi atatu rimwe mu mezi atandatu. Ako rero n'akarusho cyane kuko hariho abantu byahora bigora kuyifata ku munsi ku munsi kandi iyo udashoboye kuyifata ku munsi ku munsi umugero uraheza ukananirwa ugaca unanira iyo miti icyo mu gifaransa bita resistance. Ugaca usanga rero umuntu abaye bibaye ngombwa akora umushira ku miti ikomeye kurusha iyo miti kenshi ugasanga nta niyo dufise iwacu.
Iyo miti mishasha iherutse gutorwa iramaze kuja ku masoko iramaze gutangwa?
Oya, ntirabonekka ntirajya ku masoko mugabo ababikurikiranira hafi baravuga yuko iyo miti yoyo igiye kuboneka. Ibi bimwe batangura bagerageza kugira ngo bamenye ibyo bita maese byaramaze kwerekana ko iyo miti ishoboka mu bihugu biteye imbere hoho batanguye aha no kwizera ko natwe muri zo dushikira tuzobandanya dusemerera kugira natwe dushikire mugabo mu bihugu biteye imbere mu mwaka uza baratangura kuyitanga no vuga nko mu Faransa barateye bariko barabiraba ko byotangura mbere baravuga yuko ngumbure no muri Canada byotangura iwacu ntibarahagera kuko muradi yuko hamariho ako karenganyo niko no bivuga niyo byabonetse birafata umwanya kugira bidushikire mugabo twogira imana ikaboneka tuzotakamba nkuko twamye kugira ngo bishobore gushikana iwacu.
Hari ikintu nk'abategetsi canke abantu babakirangiranwa mu kugarukira eka mu kuvugira cyane cyane abagendana mugira wa sida bokora muri iki gihe kugira ngo iyo miti niyashikwa ku masoko niyatangwa gutangwa nk'u Burundi n'ibindi bihugu byose biri mu nzira y'amajambere biye mu vyambere bizoronka iyo miti.
Ikintu gikomeye iyo ibintu nk'ivyo bibonetse murazi yuko hariho umugambi mpuzamakungu wo kugwanira amagara y'abantu ari OMS hariho rero imiti baba bamaze kwemeza iyo bamaze kuyemeza igihugu cyose kikemera kiti imiti natwe turashaka kwiza mu gihugu birorosha cyane kugira ngo iyo miti ishike icyo rero umuntu yosaba nuko aho iyo miti izosohokera ikaja ku rutonde ko w'imiti yemejwe na OMS nk'abategetsi bo mu gihugu iwacu bakabishyira imbere bagaca nayo nyine bayishyira mu rutonde rw'imiti yemerewe kuza mu gihugu aho rero natwe twese tugashyira nguvu hamwe mu kugwanira yuko yoshiki iwacu byoshoboka cyane yuko tuyironka mu ntango tukayironka mu ba mbere narirya burya Burundi burya twaronse imiti imbere y'abandi ahantu bamenyesha ko burya imiti hariho ibigero mu gifaransa niho bavuga ngo première ligne deuxième ligne troisième ligne ibihugu byo muri Afrika bimaze gushikira ugo rugero rwa gatatu nibike ariko nk'iwacu twari tumaze iminsi mike tumaze kuyironka ariko no bamenyesha yuko turi mu bihugu bike bimaze kuronka ugo rugero nkavuga nti rero n'ubu twogwana tukaguma tuje imbere byoshoboka ko tuyironka mu ba mbere narirya abo ivyo bihugu dusanzwe dukorana neza kandi dufise abantu bashobora kudushigikira.
Tugaruke ku makuru ababaje twavuze mu ntango avuga ko abana hamwe n'imiyabaga 17% mu bana reka bagendana mbwira wa sida mu Burundi 17% bonyene ari baronswa imiti fufahaza ikiza ca sida hukorwa iki kugira ngo abana n'imiyaga bose baronswe imiti fufahaza ico kiza.
Nibyo cyane mu Burundi turi mu bindi bihugu ibihugu byo muri ibi bihugu muri iki gice bavuga ngo l'Afrique de l'Ouest et de l'Est sinzi kugitora mu Kirundi ngira wumfasha aho turacyari inyuma cyane
Afrika mu buseruko na Afrika mu burengero
ego cyane turacyari inyuma cyane ahano bamenyesha naragiye mu nama yari yateguwe na Onusida mu mwaka uheze hoho bavuga bati ibyo ico gice cya Afrika turi nyuma kose twari bagiye cyane abana twari bagiye abana u Burundi nabwo turimwo urumva ubu umuntu aravye mubi abantu baronse imiti mu Burundi turi ko turayegereza ibice 70% murumva duteye kure gose ariko twagera ku bana tukaguma ku bice 17%. Ni ibintu rero bibabaje cyane nama ndi mu bantu bagwanira agateka k'abana kuko mvuga nti ntitugira uruhusha rwo kubareka kuko bobo bativugira dutegerezwa kubavugira mugabo rero cyane cyane uretse yuko ari uruhara dufise turi benshi ababyeyi barafise uruhara rukomeye cyane ababyeyi atari bake hariho nabazi uko bunyene bagendana umugera wa sida bakamenya ko bibarutse bagendana umugera wa sida ariko bakanka kuzana abana nibana bapimisha ico ubwo n'uruhara rukomeye ku muvyeyi kandi n'ukuri sinzi ngirano na karankavuga nti ni nubwicanye kuko muno munsi umwana tumuronse kare arashobora kurunga iyo miti kandi agakura
ibyo bitigiri rero
hariho uruhara runini novuga rwa leta kuko n'abaforoma abana ibijye mukuvura no mukuvura abantu bigiye kuvura abana bagendana mugera wa sida mu gihugu wacu ni bake cyane gose cyane hanyuma n'abaforoma bo nta nivyo ni bake gose babizi bujumbura biragendeka ariko mu ntara zo hagati hoho n'ibindi bindi bikaca bivuga ko n'umwana yozaje kwivuza kubera batavyize niba nabibona ngo bavuge bati bahanura umubyeyi bati turavye umwana ukuntu agenda ararwaragurika uyu mwana mwarimo kwikumuzana iyo babazanye bakabazana rero byanageze kure batazi n'ingene babavura ugasanga ntibabitayeho ntibabyitayemo gose ico rero ni ikintu kigoye cyane kandi dukuriye guhagurukira twese
kubona rero hari ibitigiri gitoyi cyane ngose c'abana baronswa imiti ifufaza ingwara ya sida ntibiva ku bukene bw'imiti
nibuza kubika si ubukene bw'imiti ariko sino navuga ngo n'imiti dufise ikwiye ubwo ivyo rero novuga kuva na kera ni navyo no mu makungu niyo mu manama buza makungu ngira ubuntu bwo kuvuga kandi birashika kenshi nkavugira abana kubera umugambi nsanzwe ntwara mu Burundi witaho abana ivyo bintu no bamenyesha yuko no mu biti nabo bakora imiti ntibibutse abana kuko burya umwana dufata umwana mutoya kumuha ikinini cyo kunywa ntibyoroshe kuva na kera abana babagirira imiti ijya bita amasiro bashobora kubaha ku kayiko ariko ugasanga nabo bitaho gukora imiti ntibitayeho cyane imiti y'abana bivuga yuko niyo turavye imiti dufise usanga atari imiti yorohereza abana bituma n'abana iyo bayifata bibagora cyane iyo ufata ikinini ukarinda kukigabura ukakigabura ukagicamo kabiri hanyuma mugabo hari aho udakwiza utagira kubiri nk'uko byategerezwa ingorane rero zo mu gufasha abana ziri kuri bavuga yuko zifashwe kuri benshi abakora imiti abatanga amahera ni wacu twese kuko nta muntu n'umwe twese twategezwa gusemerera ntitwicare ngo twemere ngo abana babandanye bapfa kandi byoshoboka ko nabo tubakiza
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Nkinjwi ry'Amerika isamyanire i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri sanga tukaba turiko tuvuga cyane cyane ku kiza cya sida umutumire wacu uyu munsi ni madame Jeanne Gapia yabakirangiranwa mu gushira imbere eka no kugwanira abantu bose no gushaka gufasha abantu bose bagendana umugera wa sida turi kumwe na Reverien muriwe neza Mwiyoneza muri he Reverien?
Ndagi bujumbura.
Yego mwe murafite kibazo murafite cyimviro duga ku jambo.
Ande ko aramutse gambere.
Yego mwiyoneza.
Imbo ikibazo cyande.
Mhm.
Ko none abana ari ku rugero rutonyi rw'abana bahabwa imiti kandi bagendana mu ngira basita. Bagiye gukora iki kugira abo bana bashobore kuronka iyo miti? Ikindi nacyo ni uko mbona umenga kubera twamaze kumva yuko hariho n'abantu bakuze nabo nyine bafite umugera wa sida mugabo batubikira ahabona bamwe babyerekane icyo gihe rero nca mbona ko n'abana bavutse kuri ababyeyi aribo bashobagwa mu muriro kubera we nyine yase kuwo kwivuza niyo kwemera kujyana umwana we urumva nawe nyine ntibyokunda ndetse byo namugora n'ukuntu abibwira uwo mwana nimba rero nibarabe yuko boshobora kugwiza inyigisho ku bantu bakuze cyane cyane numva abo bane bifise abo batwara amadini cyangwa bari mu nzego zikomeye kugira barabe yuko boshobora gushyiramo ingufu nabo akajya guto yatoriye miti kubera kenshi n'usanga n'uwo mugira ugumugura cyane gose.
Murakoze Reverien Madame Jeanne Gapia, ikibazo cha Reverien hari ni gihagaze ku kuntu abantu bakora iki, abategetsi bakora iki, eka abantu nkamwe mushikira amashyirahamwe mpuzamakungu bakora iki kugira ngo igitigiri cy'abana baronka imiti ipfufaza kiza cha sida kibe kinini kurusha ikindi kibazo kimeze nk'intererano inyigisho muha abo bantu bose bavuga ko eka batinya kuja kwereka gutora imiti kuzo babiva kukuntu no mu gihugu abantu bashaka gucira ivomo umuntu wabagwaye ingwara duga kwijambo.
Ego murakoze nuko nabivuze ico nikibazo kiraba umurundi wese ahari ariko murumva hariho abategerezwa kugira uruhara rukomeye njewe nibaza ko byukuri abategetsi bakwiriye gusubira guhaguruka bakahimiriza umuntu wese kuko burya no kugira ngo tuvuze abana tukwiriye kubanza twebwe nyene abakuze ababyeyi bakabanza bunyene bakipimisha kuko niho bihera hanyuma bamaze kwipimisha bagapimisha n'abana ibyo rero tworonka igitigiri aho iyo banavuga ibitigiri usanga ari byo bibaza yuko ari abana bategezwa kuba baranduye ariko ntabwo babapimye bose rero icyo umuntu yosaba nuko umubyeyi wese nta mubyeyi numwe yo kwifuza kubona umwana wiwe agwara ndabibabwira ndabizi narabiciyemo n'ukuri ko bose bagiriwe amahirwe ubu tukaba dushobora kubavura umubyeyi wese ndabyo uko bitoroha yogerageza akipimisha agapimisha abana nariryo ubu abana dushobora kubavura icyo ni kimwe ikindi nacyo nuko hariho abantu batagira umutima ukomeye kandi iyo hageze ku mwana bikagora icyo no bamenyesha nuko nko muri INSS umubyeyi iyo avuga ati jewe numva ndabitinya turamubwira ati twemerere twebwe tubigufashe mbere kuko turashira imbere yuko umwana kuva ari umwana mutoya mu kumuha imiti iyo atanguye kumenya ubwenge tunamubwira imyaka tutamubwira ko ari sida muga turamubwira ko bisa agakoko muga umwana wese byarabonetse yuko bikenewe ko no mu kugira yifate neza tumubarira turaheza tukamwemerera atwemereye nyine uwo mubyeyi akaba ari twe tubimufasha ingene abikora ibyo rero nibaza ko turakeneye gusubira kubihagurukira duhereye ku bategetsi aho bakihose muri mu manama bagira hose bacishemwo icyo kintu kuko ngwiza guhona nguhera ku nama nitwahera ku bibondo tukaba uno munsi tuvuga ngo twarateye imbere kandi nivyo mu Burundi mu kugwangiza ruhanyanganda sida novuga yuko naho tugifise intambwe yo gutera imbere kandi twari tumaze kugera kure mugabo nimba twageze kure tukibagira abana murumva ko ataho turagera rero umuntu wese arakwiriye guhaguruka mugabo ikindi nosaba nuko n'ukuri bahagurukira abavuzi bakabigisha ingene bavura abana kuko ukuntu bavura bakuze siko bigenda mu gufasha abana bagendana mugera wa sida icyo rero ni kibazo kinini dufise ni kibazo igihugu gifise uno munsi turakemeye by'ukuri yuko tworonka abandi bashobora kubifasha kandi ibyo byose gasubira guhimiriza abamye bafasha igihugu babandanye bafasha kugira ngo dushobore gutera intambwe uko hari umugambi bavuga wa UNICEF bavuga ngo twihe umugambi w'uko mu mwaka w'2030 ibice 90% by'abantu bo baba bamaze kwipimisha tumenye ko no muri abo bantu ibice 90% by'abana tumenye ko bazoba bapimye kandi ibice 90% muri uwo mwaka by'abana nabo nyine bazobe bamaze gushigwa ku miti
ku kibazo nacyo kukibazo naco cuko hariho abantu batemanga ko agwaye bafise mugira wa sida ika bigatuma kenshi bataja no gutora imiti bayituma abandi byo babiva kukuntu mu gihugu abantu bataramenya ko iyo ngwara ari ngwara ishobora kuba imeze nk'izindi ishobora gupfufazwa igakizwa byo babiva kuki impanuro mwohanize
birashoboka ivyo byose birashoboka ko ariko byose biva no kugena umuntu yabyakiriye jewe mvuga nti uwo muntu ata we washobora no gutuma abandi uyorega n'imitende hariho abadashaka no kuronka niyo miti binyegeza uwo ataza kuyitora ni ntambwe aramaze ariko agatuma uwundi kuyimutorera urumva aramaze no gushika ku intambwe y'ugufata imiti n'imitende igikuru si uko bose bavuga ko bagendana umugera wa sida igikuru ni uko ugendana umugera wa sida wese yomenya inyifato yo kwifata hanyuma mugabo cyane cyane akamenya ingene yikingira agakingira n'abandi ni by'ukuri iyo ubaho ukabubana n'abantu batakwinuba ukaba aho ukora uvuga uti naho ndabizi vuga nta wunyirukana aho ubaye ukaba uvuga uti naho no bomenya ko ngendana umugera wa sida nta wunyirukana nyene inzu ntanyirukana ibyo birahindura ikintu gikuru ni ukuvuga ngo turacyafise intambwe jewe no bamenyesha yuko hariho abana b'imfubyi turihira amazu mugabo kubera tutagira uburyo bunini bwo kubarihira murajya amazu bibana tubarihira mu makarti babana n'abandi hari aho iyo biboneka neza ko umuntu yarwaye cyane uzi ubona abene amazu abene impangu batugirije ko amahera bakaduza bagasubira gushikaho twebwe nyine dutatukomoka murumva umaze kubona ko ari uko bimeze ushobora kubinyegeza urabinyegeza nibyo rero ndavuga nti twese turafise uruhara twofasha umuntu wese akamenya ko uwo muntu agenda n'umugera wa sida ari umuntu ari mwene wabo n'umurundi abandanya afise ategerezwa kubahirizwa mu gateka kiwe ntibamukumire kuko uno munsi niwe ejo azoba ari wewe nizere ko ahubwo uno munsi twumenya yuko gukumira umuntu agenda umugwayi agenda n'umugera wa sida ni nk'uko uriko urasasira inganda kuko utuma yinyegeza ukamubuza kuja kwivuza ibyo rero biracyariho ntibikiriho nk'imyaka yahera ariko ntibirahera
tubibutse ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Thomas muriwe neza
miriwe
muri hehe
ndi Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
ndayishimiye
murafite ikibazo turi kumwe n'umushitsi twatumiye Jeanne Gapia duga ku ijambo
ubwa mbere bwo nagomba ndamuramutse
arakumva
ndamwifuriza n'umunsi mukuru wa Beranda
urakoze duga ku ijambo
hanyuma agiye muri make ikibazo ndagihereza hamwe kuri leta bijyanye n'ibijyanye n'amagara y'abantu hari ahuhura leta ari ngombwa yuko itegeza kugira icyo iterereye muri icyo gisata ukaduhura ejo harabamwo ibintu bya vuruvurugu ugahura muri leta umenga amahera ntakingira neza muri rya shyirahamwe rifasha abagwayi ba sida uba icyo kibazo cyarahavuye ku buryo amahera ashobora kubaza neza ku buryo yifashanya ashobora gufasha abagwaye umugera wa sida ku buryo bashobora kuvurwa hama abo bategekanye ingamba izihe kugira abagwayi bose bashobore kuronga imiti bihuse abantu batabanje gusinzikara ikindi kibazo kijyanye n'urugero babona mu Burundi umugera wa sida uri kuragabanuka ko cyane byo biri ko biraduga kubera tubona abaguma bavuga ko bagwaye imenga batera biyongera kandi hakaba n'ikindi nasaba yuko boza barigi baratanga inyigisho ku buryo abantu bikuramo ubwoba bagashobora kwipimisha umugera akamenya yuko akomeye cyangwa adakomeye kugira ashobore kumenya ingene yitwara kugira ashobore no gukingira amagara yiwe
murakoze ndashimiye Thomas madame Jeanne Gapia kuri ibyo bibazo
Yego cyane Thomas abajije ibibazo by'inkora mutima ni by'ukuri leta irafise uruhara leta niyo yama ifise uruhara ruri hejuru ariko no bamenyesha yuko gushikubu ibikorwa ikorana leta irakora ariko ikorana na twebwe twese amashirahamwe kandi nkuko nabivuze nti sinovuga ngo twarahejeje ibintu byose byifashe neza ariko nomenyesha yuko burya Burundi kandi ngendera mu bihugu byinshi Burundi mu byerekeye kurwanya ikizaruhe nyanganda sida twaragize intambwe nini ariko ntitwokwijacara ngo twarahejeje kuko haracyariho utunenge leta rero n'ivyukuri ikintu na jewe nshigikira nuko yobandanya ishyiramo ingufu na cyane cyane intango y'ikurwanya ikiza no gupimba abantu bose uno munsi rero ikintu gikemewe nuko tugira iyindi ntambwe uno munsi mu makungu yose ntibakirorera ko umuntu aza kwipimisha nk'ahajya dukorera cyangwa mu bitaro ahubwo musangi yari nivyo bita depistage en stratégie avancée ivyo rero turabishoboye nka NSS turagerageza kubikora tugasanga iyo bari abantu kabasanga aho bari babandi bari ku mitumba kure ukabapima na leta irashobora kubikora tukabikora twese tugapima abantu kugira ngo dushobore guca dushira abantu ku miti nari uno munsi bavuga bati abantu bashoboye kuja ku miti kare bakayifata neza bagakurikiranwa neza abo bantu bagendana umugera wa sida niyo bawugendana biragabanya bimwe biboneka ingene bo kwanduza abandi murumva ko ari ikintu gikomeye rero cyane hama yabajije ati mbega tugejeje hehe novuga ni uno munsi twaje tuvuga iby'abana murumva yuko urugero rw'abana baronka baronswa imiti ari ruto cyane mugabo turavye kuri rusangi no babwira ko nkaho twatangura ANSS aho yatangura twari ibice abantu bagendana mugera wa sida mu Burundi bari bice 11 ku ijana uno munsi turi munsi y'ibice 3 urumva ko hariho icyahindutse mugabo ibice 3 n'abarundi ni byinshi navyo nditwovyishimira dutegezwa kubandanya ugo rugamba ariko ni rugamba rwa twese umwe wese afise uruhara leta ni vyukuri ifise uruhara runini ariko umurundi ahari wese umuvyeyi we wahukora abakoresha umuntu wese afise uruhara kugira ngo dushobore kugwanya ikiza ruhoni nyanganda sida kandi n'ivyukuru umwe wese yovuga ati mbega jewe ivyo ntegezwa gukora narabikoze twese tukagira ikibazo cacu nibaza ko twobishika ko twoshobora kugwanya ico kiza hanyuma amakungu nivyo baraduha uburyo sinovuga ngo dufite uburyo bukwiye ego uburyo ntibukwiye namba turafise imfatanyo nk'ibindi bihugu byinshi twa n'ikigega CCO cyo bita Fonds Mondial ubu ikintu no menyesha nuko kubera gumbure ababikora twese nkumbure sino kwikuramo ko ndi uturimo natwe nkumbure hari ivyo bakoze neza hari hamahera bari batwemereye basubiye bagasubira ko ariko ntibayatwaye yose hari hayo badusigarije ese twokwikubita agashi ayo badusigarije tukayakoresha nk'uko bikwiye kugira ngo mu minsi iza dushobore gusaba naya ruta
mu kanya gatoye Madame Jeanne Gapia iyo ngingo nyine iryoshira hamwe Fonds Mondial yo gucisha amafaranga mu bisata byawo niyo nari mashyirahamwe iyo mfashanyo ikaba itagica mu minwe ya leta ntangaruka bishobora kugira ku kuntu ifashanyo yahabwa abagendana umugira wa sida ishobora kugabanuka mu kanya gato
kugabanuka sinibaza ko izogabanuka mugabo murumva nk'umurundi kazi sinovuga ngo nagateka ko amahera ava ava mu minwe ya igihugu niko novuga akaja mu minwe ya y'amashirahamwe mpuzamakungu ariko ico novuga nuko u Burundi bwonyine bishikiye biramaze gushika no mu bindi bihugu kandi ico twotegerwa kumva nuko buno ko nahatakiye muri leta azoza mu Burundi kandi nugutsa gusa muri ayo mashirahamwe nayo bundi bikogwa bizobandanya bitunganywa na leta n'amashirahamwe yo mu gihugu ntiturabitangura n'ubwa mbere bibaye mu Burundi ariko ndavye naho byabaye twese dukwiriye guhaguruka umwe wese ibyo ategezwa gukora akabikora hanyuma nibaza ko bizogeraho dusubira tugasaba tuti ubu ngubura makosa aho twagize utunenge twarahabonye ubu dusubize niba yasubize igihugu asubira twagwe n'igihugu nivyo nizeye kandi nibaza ko bishoboka
tubibutse inshuti mwese ko muri koma rwandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent mwiriwe neza Innocent muratwumva ndumva umurongo wa Innocent utameze neza deka duhe ijambo Emmanuel mwiriwe neza muri hega Emmanuel murafite kibazo murafite icyumviro turi kumwe n'umufasoni Jean Gapia tuko tuvuga cyane ku byerekeye ingwara ya sida abakiri bato bagwa ingwara ya sida eka bakuze nabo nyine batarubahuka kwerekana ko bagwaye mu ngwara ya sida ikibazo icyumviro tugakwijamo
eko ndasigira tucambere nagomba kumubaza abana mwana byoroshe kuguma uha umwana imiti ubuzima bwe bwose yato chakabiri umwana amaze gucubwenge amaze gushana nk'imyaka 10 cyankirenga uwo musiguri yagute iyo uri kumuha umuti umugera wasita akubajije ati ni kubera iki umpa umuti kandi ntagwaye yato chakatatu yo ha impanuro iyahe abantu bashinga ntawe baruguru badashobora gukurikirana ubuzima bw'abana cyane cyane kubera babihebana aba fasoni yesho urabe bari kwakurikirana ubuzima bw'abantu intererano nayo nagomba terera mvuga nti ibyoroshye kuko ababyeyi benshi baruguru kenshi ntibitse nibo kenshi ura bakurikirana abana iyo bagwaye
murakoze Innocent madame Jeanne Gapia kuri ibyo bibazo muduhe ku ijambo
yego arabagije ibibazo byicane byo kuri byoroshye guha umuti umwana muga nk'uko nababariye abantu abana by'ukuri ni byiza cyane kumusigurira mwumbure si bose bazi ubuhinga bwo gusigurira abana no mubwira ni nimba bishoboka akaba afise umwana cyangwa inshuti ifise umwana mutoya aze yegera ibigo bya NSS bidundu na Makamba Kirundo na Gitega bararunsa guhinga bwo kwigisha abana kubwira abana barafite imvugo n'amasanamu babereka ku myaka 9 hamuko bagenda baraduga bababwira iyindi mvugo gushikaho bamubwira bamukoma kurutoke ku myaka 12 bira hariho ubuhinga bakoresha baranabashyira hamwe abana bangana bakabashyira hamwe bakabatwara nk'ahantu bamara indwi bakabigishiriza hamwe twarabonye ko bifasha cyane abana twarabonye ko bitera ingorane ababyeyi ariko ababyeyi iyo badukundiye turabafasha no nashaka rero gutera kamo uwo mubyeyi wese bigoye yo babona atabishoboye kubyigirira aratwegera regera ibigo bya NSS yegere n'ibigo bya SWA ayo mashirahamwe yo ndabizi neza ko akora kuko turafise umugambi umwe dusangiye mbere na nitwa ko ndongoye ufashwa n'igisagara cy'u Faransa barabigisha cyane barabishoboye ikindi rero ya yashikirije yavuze ati abantu baruguru ntibize abashikirije cyane cyane ibintu by'abashingantahe abashingantahe ntibabyitaho ni by'ukuri icyo ni ikibazo gikomeye cyane twebwe tubona uko turanegerageza kuraba ukuntu twohimiriza abashingantahe kugira ngo nabo bafashe bafashe abakenyezi bafashe abana na mugabo nabo bashingantahe nkabo nyine bamaze kubibona babidufashe kuko ni ikibazo gikomeye ubu dusaba yuko abantu bojijuka bakumva yuko kwinyegeza sida burya kwinyegeza ni kunyegeza inda kuko haragera aho ivuka hanyuma ati abantu batize nomenyesha yuko abakenyezi abantu batize nibo bantu kenshi iyo ubahaye impanuro bazikurikira nta nkama kurusha ahubwo ikitugora ni uko mvure baba bari kure bakagira n'ubukene bwo kugira ngo badushikire ari nabo nyine uwoshobora uwo avuga ati hariho umuntu akeneye impanuro turagerageza ntiturashobora kujya mu gihugu cyose ariko iyo turi muri ayo ma provensa ane turasanga abantu ku mitumba kugira ngo tubafashe tubigishe nabo bashobore kwisanzura bashobore kubona yuko by'ukuri ushobora kuza ari ugendana umuza wa sida n'utawugendana ariko tukamwigisha akamenya ahahagaze
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika ni mu kiganiro muri sanga turi kumwe na Egide muri neza
mire
muri he Egide
nyinga
izina y'ikirundi ninde
ndwayo
murafite ikibazo murafite icyumviro
nagira mbaze uwo mukinigwa
yego
Mbega iyo prosantage ya disetri prosa yoba yayigize imbere yuko nta gafaranga ko magara y'abantu koba karagabanije cyangwa yarabigize inyuma kuko ariko aravuga yuko ngo uburyo bwa budakwiriye kugira babandanye babafasha icyo ni ikibazo cya mbere ikindi nacyo cya kabiri mbega ko yavuze yuko ngo hariho abantu bakomeye abavuga butumwa boba batariko barashaka kuvuga yuko babagwaye umugeni yoba ariyo ntandaro yo kugira abo bana ntibaronke imiti bihagije oba hari ikiriho kirakorwa nk'amaseminari cyangwa amanama kugira bigishe urakoze
murakoze Egide ndwayo twakumenyesha ko ibiharuro bya 17% atari madame Jeanne Gapier yabitangaje ni ijwi ry'Amerika ryabitangaje ari inkuru turungikiwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika ari i Bujumbura mu Burundi yakurikirana makuru yose hanyuma kandi amakuru avuga ko hariho abavuga butumwa reka abantu bakize canke abari ufite amabanga akomeye ba taja kurondera ibiti bayituma abandi nayo namakuru atangajwe ni radio ijwi rya Amerika ariko sinzi ko madame Jeanne Gapier yo ibibazo byinshi muwajije n'uwavyishuye sinzi ko ari cyo bivuga ko madame Jeanne Gapier
uwajije kunyishurira nagira ndamubwire ko atari natanze ibyo biharuro mugabe ico nashaka kumumenyesha nuko by'ukuri ibyo bintu by'uko ari abantu usanga bakitinya kuza kwifatira imiti navyo nyene ni indi ntambami kuko burya umuntu nguza gukira indwara arayirata nabivuze hariho abo abafisi igituma ari abafisi igituma batashobora kuza nkumbure kuko avuga ati hariho icyo cyagipfa hariho umuntu ampakazi niyabimenye ukuntu dusanzwe tubanye uko ndamubona azonyirukana ivyo byose birabaho hanyuma mugabo no bamenyesha yuko kandi iyo nk'abo bantu basanzwe bari imbere bakomeye jewe no bahakarorero nk'umwe ya NSS turafise umumenyesha umupastori yahora
mwegere telefone n'umvire kwivuga nabi muyegere muvuge neza yari kuchika gurika.
Mutkwabwe turasinzwe n'umupasita yaraza kwivuza hanyuma abantu basengeriwe bamubona bakiruka hanyuma turamubwira ati ahubwo dukundire ubabyiruti na jewe ngenda n'umugera wa sida araza arahaguruka kandi yafashije benshi cyane nicyo gituma nibaza ngo n'abo bantu babamenyesha butumwa n'abo bantu babategetse badukundiye nimba tazindi ntambamye afise bashoboye ahubwo kuja imbere byo gufasha cyane iyo nama mvuga sinari umuntu wa politike cyangwa ngo mbe n'umuntu w'umutegetsi akomeye mugabo kubera mbure ntaje ndi wa muntu nyarucari kandi nkaba nari umuntu yarazwi byarafashije cyane mu gihugu nibaza ni nk'abo bategetsi nimba bariho kandi bariho kuko ntawovuga ngo umugera wa sidufata abantu bamwe gusa urafata nabo bose barimo ibyo byo ntari nkeka zihari bashoboye kurengera ibyo nkumbure baka bufasha cyane bufasha igihugu bufasha n'abandi botera intege benshi kandi ibyo bufasha igihugu.
Turi kumwe muri iki gihe na Dominique. Dominique muri Beneza muri hehe Dominika
Bujumbura
mwitwa nde gikirundi
nahishakiye
murafite ikibazo murafite icyumviro
ni intererano mu bisanzwe
yego
mu kirundi iwacu bavuga bati uza gukira indwara arayirata byari bikwiye rero ko umuntu wese ahari yojya kwipimisha icyo kiza cy'umugera wa sida kugira ngo amenye kwa kigendana nshanga yo batakigendana hama ikindi nacyo kigira kabiri kubijyanye na leta muri 2006 ni mu bisanzwe muri kahise baraha abantu basanzwe bagendana imiti ariko bakabaha n'ifungurwa ariko ubu ibyo ntibikiriho babaha imiti yari bikwiye rero ko leta ishobora igashyiramo ingufu ikasubira ikabafata nk'uko mu iyo myaka byari bimeze. Murakoze
Dominique Nashakiye Madame Jeanne Gapia abagenda n'umugabo wa sida cyane cyane batishoboye nta bifungurwa baronswa muri iki gihe
nibyo kera twarafashwa cyane na wa mugambi mutamakungu utanga ifungurwa yo pama mugabo ubu byaragabanutse gose nuvuga ko ahubwo atani bigitangwa baratanga yica ntikize kuko bavuga yuko nabo ngo bafise ubukene ariko rero icyo jewe nuvuga nuko ntashigikiye yuko umuntu wese agenda n'umugera wa sida acavuga ngo ndawe ntibamuha ibifungurwa uno munsi umuntu agenda n'umugera wa sida yavuwe akamera neza jewe nshigikiye kwa nk'ubwo uwo bishobora bobafasha kubaronsa agatahe cyangwa ubundi buryo bwo kugira ngo bifashe bareke kwama bazeyinze kuko uno munsi umuntu no ubanguranira mvuga nti nibabandanye ifungurwa na ni wa muntu ubona ko amagara akitse naho no mufasha atoshobora kwifasha ariko uno munsi iyo bakuvuye bakakufata neza bakakufata neza imiti ukenyukenye nk'undi murundi wese nibaza ko byo nama mvuga kandi inkuma ya NSS ubu n'ibyo bintu tubyina ubu abantu turabasaba bakaca hamwe bakajya mu migambi twise nawe nuve bakajya hamwe bakisununura bakabanza bagafata uburyo bwabo bagashyira amahera hamwe make hanyuma iyo bamaze kukwiza dufate nk'uko bamaze gukotiza bagashikana nk'imiliyoni natwe tukababongerera izindi miliyoni bakagira umugambi nabo bakagira kugateka kwiha ko kwikorera umuntu agenda n'umugira wa sida ni by'ukuri aba afise iyo ngorane ariko nk'uko twaje tubivuga imuntu aronsi yo miti akayifata neza arasubira akabaho nk'abandi bose. Rero jewe ngwandira yuko ahubwo twebwe nyine abantu bagenda nimugira basida twihiteka ntidushake kubandanya dusaba dusabiriza. Ego hari abakigwaye bameze nabi, abo birumvikana ko twoguma turondera ingene twabafasha, kuko n'ivyo kuri iyo miti kugira ifate neza ikore neza urinda kuba wanze tufungura.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na François niriwe neza. François Matumba.
Yego ndabumva neza.
Yego muri hehe?
Jewe narivise tubazo tubiri
duga ku jambo.
Narivise tubazo tubiri ariko kamwe nabo yamaze kwishyura hari kuri abo bantu batashaka kuvuga ko bagwaye bagenda bamugera.
Yego.
Ama kandi mu ntangamarara nabonye aho bavuga ko oba habonetse imiti mishasha yoba ifufata gusumba. Nagire rero mbaze iyo miti ko kenshi na kenshi dusanga izimvye, oba hari amashyirahamwe ajeje kuyifashisha abagenda n'umugera canke leta yoba ishobora kubikora? Yego, akabazo kanje nako.
Murakoze François. Imiti mishasha twavuze ni imiti itaraja ku masoko cyane cyane nko mu bihugu byacu, ariko ni imiti nkuko Madame Jeanne Gapia yabivuze ishobora kuboneka nko mu mwakuza. Mu gihe iyo miti izobonekera ishobora kwizimvye, hari amashyirahamwe azofasha kugira ngo abantu banyarucari nabo nyine bashobore kuronka iyo miti. Madame Jeanne Gapia.
Ego, imiti ya igenda, imiti y'abagenda mugera wa sida burya no birazimvye, ariko twaragira ubuntu kuko burya uravye imiti nk'ibice 90% mbega imiti ifufahaza iza mu Burundi yose gugwa na cha kigega. Rero nibaza ngo twogira Imana iyo miti kaboneka, ico amashirahamwe nka NSS n'ayandi yo hanze ivyo twamye tugwanira nuko duca tuguma tugwana ngo iyo miti ishobore gukogwa muri bimwe bita ma generique bagabanya ibiciro, hanyuma tugaca dushobora kuronka aho tuvugira. Nibaza rero yuko iyo ngwano ni ngwano ubu twatanguye, ubu amashirahamwe asanzwe akurikirana ivyo bintu, turi mu runani rumwe, turiko turabikurikiranira hafi kugira ngo nitwagira Imana iyo miti gasohoka tuje dutangura hakiri kare gose gusaba yuko yoshobora kuboneka. Rero nibaza, jewe nibaza yuko twogira Imana igasohoka, turafise ndafise umwizero yuko yoshikani wacu. Simvuze ngo iyo kishika muri uyu mwaka uza abandi bazoca bayironka i Buraya, ariko sinibaza yuko bizoteba kuko turazi aho duca, turazi uko twagenjeje no mugambe, ntivyoroshe ariko turi mu bambere bayironse. N'ubu nibaza ko n'ubu tuzogwana kugira ngo tube mu bambere.
Muri kumwe n'abandanya kumviza ni radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Emile Milioneza. Emile, muratwumva?
Turabumva.
Yego, me witwa nde igikirundi Emile?
Naho muremyi.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Murakoze kutuhamagara ku Ijwi rya Amerika.
Yego.
Agashimire wa mutumire Femali itanga guharanira agateka k'abagwayi b'umugera, kandi kimwe nagomba kumubaza, bumvise ibanke nkuru ya isi yose ko yagize yahagaritse inkunga yatanga ku miti iza mu Burundi, ubwo nta ntuzenyi ingaruka mbi ntizabagarutse ku bintu byo kuronka imiti yo gupfupfa haza umugera, benshi ntibabura imiti. Akabazo kanje karaso.
Murakoze Emile. Icyo twakwibutsa nuko ishyirahamwe mwashaka kuvuga ari ishyirahamwe ryitwa Fond Mondial. Madame Jeanne, duga ku ijambo ku kibazo Emile abaje.
yego cyane nashaka guhumuriza Emile ishirahamwe ntijyahagaritse ahubwo hahinduwe uko byahora bikogwa amahera yahora aza mu Burundi akaca mu muri programme nationale PNLS ikukira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida ayanda akacaja muri Croix-Rouge ubu rero mugabo kuva mu mwaka uza azoca muri PNUD muri cha kigega buza makungu cha development kivuga rero ariko amahera azoza ntibahagaritse ico navuze mu ntango amahera ategerezwa kuronka yaragabanutse ariko iby'imiti ntangorane bifise kuko tuzobandanya tuyironka mugabo ico novuga nuko amahera gabanutse imiti ntikwiye kuko iyo miti tutagira abaganga ntitworonka ingene tuyitanga iyo miti tudashobora kupima muri laboratoire byo tugora amahera rero agabanutse nibaza ngo hari ibintu bizotugora ariko nkibaza nti tuzobandanya turondera n'ahandi mbega twikubite n'agashi turabe igituma ayo mahera bayagabanije turabe yuko nkumbure twokora neza kugira dusubire dusaba yandi kuko birashoboka nguma nizera yuko twese twiyumviriye umugwayi tukiyumvira ineza y'igihugu twese tuzoja hamwe tubishike ko mwese umwe wese afite uruhara umwe wese yiyumvira hari icyo yokora kugira ngo dushobore kugarukane iteka kuko kubona baguhaye amahera hama akakunanira gukoresha burya si byiza ntibisa neza uwo muntu wese nkumbure yoba afite uruhara ahari bamukosore hanyuma mugabo dushobore gushira imbere ineza ry'umurwayi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Habumukiza
Frederic
muri neza
yewe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego murakoze kumi jambo na mama ze kuramusa umunyacyubahiro
arakumva duga ku jambo
bo nagoma mere ku cyumviro n'ukuri ibikorwa bakora mu ya ANC n'ibikorwa by'iteka yarabaye imboneza mu gufasha abantu bahuye n'icyo kibazo cyo kugwara umugira wa sida yaritanze n'ukuri yarabikoze byaragaragaye amana goma ndamwibarize ya donda guyimiti yoba itaraja ku isoko aravuga n'ibihugu bimwe bimwe imiti mishasha yoba igiye gutotanguramo bega akabazo na mwibariza imiti isanzwe ivura icyo kiza cya sida bo baba bayikoresha nga mu Burundi dufate nk'imiti yo bigezweho dufate yo bikoreshwa nko muri za France za Canada eske iyo miti baba bayironza abarwayi bo nga mu Burundi kandi akabazo na goma kumwibariza ni kihe kintu yoha iki donc ni kihe cyizere yoha abantu bagendana umugira wa sida muri kazoza kumbure mu byo baba ariko barabategurira by'umwihariko na cyane cyane ko mbona ko kigira cyizi cyaragi kishubije amafaranga kuzoyagira cyo nyene bega bazoguma baronza uburyo abo bantu bari basanzwe bafashe murakoze
Habumukiza madame Jeanne Gapia
ego cyane nibaza yuko ingorane imiti kuvya imiti kino bwango dufite yose imiti iri buraya imyinshi cyane mugabo nkuko nabivuze mu ntango burya imiti iyo gupfufahaza iri igenda irutana iyo umuntu ari bo bakimutanguza bazobabwira ubafata ikinini kimwe ariko kirimo imiti itatu hanyuma mugabo hari aho bigera ahantu icyo kinini kikamunanira bivuye ku mvo nyinshi cyane kuko nkumbura atayifata neza cyangwa kuko mu mubiri bitakunze bakacawa mushira ku rugero rwa kabiri. Navuze rero yuko mu bihugu byinshi bya Afrika imiti bafise igera ku rugero rwa kabiri. Sinzi ko mwakurikiye, nari maze igihe misi yose ndiko ndasemerera mvuga nti turakeneye gushika ku rugero rwa gatatu naho atari abantu benshi bayikeneye, abari bo bose si banyagupfa. Igihugu cari caremeye kuko kugira ngo ayo mahera yo mu kigega mpuzamakungu bayaguhe, igihugu kirinda nacyo kuvuga yuko gifise icyo kizokora. Mu Burundi bari bavuze bati twebwe rero amahera dushaka gutanga nk'intererano tuzoyagura iyo miti yo ku rugero rwa gatatu. Ariko kubera abantu bari bageze kuri iyo miti bari bake cyane, abagurisha imiti bakayibima. Amaturi mu bantu bagwaniye ibyo bintu, ndetse ko naje no gushikira icyo aho muri Fond Mondial kugira ndabasabe ni ahubwo rero mwebwe kuko mugurira benshi twemerere muyigure n'icyo n'ubwo rugero rwa gatatu muyigure, hanyuma leta itumira ikindi kintu izokoresha ayo mahera itegerezwa nayo gutanga. Baradukundiye rero kuva mu mwaka uheze twararonse iyo miti y'urugero rwa gatatu. Aha novuga yuko turi mu bihugu bike cyane bifise imiti y'urugero rwa gatatu. Ariko nshatse kwishura imiti y'urugero rwa gatatu dufise ni n'ubwoko bumwe, hari iyindi y'Iburaya, hari iyindi iboneka iriko irasohoka itarashika iwacu.
Ndabona kanya kariko katujana nashaka tuhe na kanya uwundi munywanyi w'iradiyo w'ishuri ry'Amerika Valente kugira nawe nyine ashikirize ikibazo. Ndabona abariko barabaza ari benshi ariko kanya katubanye gato. Valentin, muriwe neza?
Muriwe cyane Frederic. Ndafite ikibazo kiva nibarizo mutumire.
Uranyarutsa kuko kanya kariko karagenda.
Natanguye kumutera intege ku bikorwa yihaye, hama nagoma ndaguma dushibazo kimwe. Nivyo ndumva hari ubushakashatsi ariko barakora guko umuntu ashaka gufata umuti wo gupfufaza mu mezi atatu canke mu mezi atandatu, ibintu ndumva biko birefuriye. Waba hari ubushakashatsi bariko barakora guko botora umuti burundu wo kuvura umugayo wa sida.
Murakoze Valentin. Madame Jeanne, muduge ku ijambo.
Ego cyane, ubushakashatsi buracari bubandanya bukora, ariko mu byo bamaze gushikiriza umuti wo kuvura burundu ntawubabona ko uri kuraboneka vuba. Mugabo bavuga bati tuguma twongera tubandanya ibyo bamaze kuvuga bati ibyo twatoye tubona ko by'ukuri dushobora kwemeza ko dushobora gushira ku isoko bikazofasha niyo miti navuze, ariko ivyo kuzana umuti uvura burundu biracyafise turacyarorereye haracyariho akanya ntibiraboneka.
Mu gusozera tuguha akanya Madame Jeanne Gapia, mutanga impanuro cyane cyane ku bagenda n'umugera wa sida baba bakiri bato baba eka abafise amabanga akomeye cyane eka n'abavuga butumwa, ijambo mwubwira abantu bose bagenda n'umugera wa sida nirihe? Akamumotera leta y'Burundi akahe mu kanya gato cyane?
Akamo notanga nuko uruhara twese turafise uruhara, kandi ikizarunya nganda siduno munsi by'ukuri turashobora kugihagarika hamwe umwe wese ibyajejwe yobikora. Nosaba rero yuko umuntu wese ari umuntu agenda nugera wa sida wenyine avuga ati naho ndawugendana ndafise ingendo nzogendana, je uko nkunda kuvuga nk'umwe agenda nugera wa sida ndavuga nti aho mpagaze ikintu kinezereza nuko n'imbere y'Imana ta muntu nzovuga ngo yaranduye binciye ko ese abantu bose bo bifata uko, hanyuma twese ahubwo tugahaguruka tuvuga tuti jewe naranduye ariko reka ngwane ntihagire ubundi azokwandura kugira dukize.
Ndabona akanya katujanye, nashaka kubashimira cyane gose Madame Jeanne Gapia ku kanya mwatuye kugira ngo tuganire amabanga mwari mujejwe ari menshi cyane gose. Turashimiye kandi eka na injeniyeri adufashe mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Karara yegeranije ikiganiro tukaba kandi dushimiye n'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika batya kamu bakabaza ibibazo bihambaye ika turashimiye abantu bose baduteza matwi kiganiro cyacu muri sanga cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.